Urimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu, itariki 20 z'ukwezi kwa cumi, umwaka w'2017. Muri studio ya Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kazi mwese mu biganiro byacu.
Biratubabaje cyane kuko igitegwa cy'ibigori nico cyahora ari cyo mbumba rugo. Mu bijanye no kurima tukaba dusabye bogerageza bakarondera imiti yo kugira ngo ico kiza ruhonyanganda mu gitegwa cy'ibigori kugira ngo ico gikoko bagituze.
Uyo ni umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Bubanza avuga ko bafise ubwoba ko batazoronka umwimbu bitewe n'ubukoko bwadutse bugatema butongora imirima y'ibigori imaze kumera. Iyo nkuru hamwe niyerekeye agashimwe kiswe Civil Courage Prize kahawe umurundi haranira agateka kazina muntu mu gisagara cya New York no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyerekeye imigenderanire ya Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe ry'agateka kazina muntu Human Rights Watch n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi. Twazibateguriye, kaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Aloise.
Mwaramutse Oriane. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Senegal iragabisha abanyagihugu bayo kwama bameze magabo mu gihe bagendera mu bice by'Idakar bigenderwa n'abanyamahanga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba. Urwandiko rw'iryo gabisha rwasohowe kuri uyu wa kane rubuza Abanyamerika kurara mu mahoteli y'Idakar ku murwa mukuru wa Senegal ari ku nkengera z'ibahari gushika mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri. Eka na Leta ya Canada kuri uyu wa kane ku rubuga rwayo rwa internet yanditse ivuga ko hashobora kuba ibikorwa by'iterabwoba Idakar, isaba nayo abanyagihugu bayo kuba magabo mu gihe bagendera ibice by'iyo murwa mukuru bihurumbirwa n'abantu benshi. Ubufaransa bumaze amezi buvunira akagohe abanyagihugu babwo kuba magabo kubwa ibitero by'iterabwoba bihitiye mu bihugu byo muri Afrika y'Uburengero bibanye na Senegal ari byo Mali, Mauritania na Burkina Faso. Ayo makenga ashikirijwe mu gihe Dakar mu bihe biri imbere kiriko citegurira kwakira amanama mpuzamakungu atari make yo ku rwego rwo hejuru, arimwo inama mpuzamakungu ku mahoro n'umutekano muri Afrika izoba ku matariki ya 13 na 14 z'ukwezi kwa 11 kuza. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yamaze gucurwa akaba atangaza ko atazoyitaba. Umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora muri Liberia watangaje kuri wa kane ku gice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu kizoba ku igenekerezo ry'indwi y'ukwezi kwa 11 kuza hagati ya Senateri George Weah hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai. George Weah mu gice cya mbere yatahukanye ikibanza cya mbere ku majwi 39%, mu gihe Joseph Boakai yamukurikiye ku majwi 29.1%. Ariko bose uko ari babiri nta n'umwe yashoboye gushikana amajwi 50%, ibwirizwa shingiro risaba kugira umukandida yemererwe kuba yatsinze. Ibikorwa byo kwiyamamaza byasubiye gutangura kuri wa kane bikazorangira ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa 11 kuza. Uzotsinda muri ico gice cya kabiri cy'amatora azosubirira Perezida Ellen Johnson Sirleaf ari ku butegetsi kuva muri 2005 ibiringo by'iwe bibiri yemererwa n'amategeko bizoba birangiye. Abategetsi babiri bakomeye ba Leta z'Ubumwe za Amerika bavuga ko igihugu cya Korea ya ruguru gisigaje amezi kugira gishobore gutera Amerika n'igisasu cya nucleaire. Mike Pompeo arongoye ikigo cya Amerika gishinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu CIA yatangaje ko kuwa kane ko atewe ubwoba n'umuvuduko wa Korea ya ruguru kuri ibyo birwanisho, kandi ko ico gihugu gishobora gutera ikirwanisho cya nucleaire mu buseruko bw'umugabane wa Asia. Avuga ko ico gihugu gishitse kure ku buryo ubu hasigaye kwiyumvira kukibuza gushika ku ntambwe ya nyuma. Nawe General H.R. McMaster, umuhanuzi wa perezida mu bijanye n'umutekano mu gihugu, yavuze nawe ejo kuwa kane ku butegetsi bwa Washington bwari ko bwiruka n'umwanya kugira burondere inyishu kuri icyo kibazo imbere yo gukoresha ingufu za gisirikare. Abategetsi ba Amerika bavuga ko mu gihe perezida Vladimir Putin w'u Burusiya nawe ejo kuwa kane nyine yagabishije abifuza gukoresha ingufu za gisirikare kukubuza Korea ya ruguru imigambi yacu ko bitazokunda. abategetsi ba Korea ya ruguru baragabishije katari gake leta zimwe za Amerika kwiri kwirasotora intambara. Icegera c'intumwa y'ico gihugu muri ONU Kim In Yong kuwa mbere yagabishije ko intambara ishobora kwaduka umwanya uwariwo wose. Abategetsi b'umuryango w'umwe bwa Buraya kuri wa kane basabiye ayandi mafaranga Ubutaliyano busanzwe buriko bukorana na Libya kugira bahagarike abimukira bava mu buraruko bwa Afrika berekeza ku mugabane wa Buraya. Umukuru wa kanama ka Buraya Donald Tusk yabwiye abanyamakuru ari Bruxelles mu Bubiligi ku intumbero yabo ari kugara Burundi umuhora wo muri Mediterane aho bimukira bacamo kugira binjire Buraya. Abategetsi b'Ubutaliyano bavuga ko ibitegere bya bimukira bava muri Libya byagabanutse gushika ku bice 20% muri uyu mwaka wa 2017. Imyuka mibi iri mu kirere niyo iza ubwa mbere mu byica abantu benshi ku isi. Ibyo biri mu cigwa cyakozwe kivuga ko iyo myuka yica abantu kuruta intambara, ibitero by'iterabwoba, ibiza, itabi hamwe n'ingwara. Icigwa gishasha cyasowe n'ikinyamakuru Lancet cyandika ku magara y'abantu kivuga ko imyuka mibi igizwe n'iri mu birere hamwe niyo mu mazu yishe abantu bashika ku 9 million ku isi mu mwaka wa 2015.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Na mashinga mateka na nkinguzo mateka mu Rwanda zirasaba leta y'u Rwanda gusubira kwihweza neza amasezerano bagiranye n'ishira hamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu ifite icicaro muri Amerika Human Rights Watch kugira ngo hirindwe ibikogwa abagize inama mashinga mateka bise ko bigayitse. Aho ni mu gihe bavuga ko iryo shira hamwe ridasiba kubisohora mu maraporo zayo. Iyo ni imwe mu ngingo 11 abagize inama mashinga mateka basohoye kuvyerekeye ikorana ry'iryo shira hamwe na leta y'u Rwanda. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda Assumpta Kabuyi yaduteguriye inkuru irambuye. Muri iyo nkuru muradutunga harimo ibitutsi byakoreshejwe n'abashinga mateka.
Mu myanzuro igera kuri 11 yasohowe n'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi nyuma yo gusuzuma raporo ya Human Rights Watch yakoze ku Rwanda mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Inteko Ishinga Amategeko yasabye guverinoma y'u Rwanda gushaka abunganizi mu nkiko bazafasha abaturage bavuzwe muri raporo ya Human Rights Watch ko bapfuye kandi bakiriho. Inteko kandi yasabye umuryango Human Rights Watch kuvuguruza amakuru yatanze muri raporo iherutse gusohoka mu kwezi kwa 7 ikayavuguruza aho izo raporo zose zageze. Abagize Inteko Ishinga Amategeko basabye umuryango gusaba abaturage wavuze ko bapfuye imbabazi kandi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yaragaragaje ko bakiriho. Abagize imitwe yombi Inteko Ishinga Amategeko basaba leta y'u Rwanda kwikwiye gusubira mu masezerano yagiranye n'uyu muryango. Uyu ni senateri Niyongira Garikani.
Imikoranire ya Human Rights Watch n'u Rwanda ishingiye ku masezerano ariho yemewe ariko anasubirwamo buri mwaka. Ibyo tumaze kubona imikorere ya Human Rights Watch harimo byinshi umuntu yanenga ndetse umuntu yanibaza niba nayo nibikuye muri ayo masezerano byubahirizwa. Kuvuga ngo umuntu yarapfuye akiriho sinzi nibiyo aretike. Biragaragara gusa agasuzuguro, agashinyaguro, ubwirasi n'ikindi ntazi cyaba bagenderaho. Ibyo byose njye nkumva bikwiye kugira ingaruka kuri ayo masezerano.
Iyi ntego kandi yasabye ko raporo za Human Rights Watch zitahabwa agaciro n'Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose zagejejweho.
Ni ukwamagana iyi raporo ndetse no gutesha agaciro aho yaba yarageze hose mu nzego zitandukanye. Ariko cyane cyane icy'inteko numva ishinga amategeko yakora, twasaba guverinoma igakurikirana mu by'ukuri ibivugwa mu raporo.
Uyu muryango buri gihe uharanira ko washinja leta y'u Rwanda ubwicanyi, nibaza niba kurega bidashoboka.
Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda twagombye kandi tugomba kwamagana twimaze uyu muryango kubera ibikorwa ndetse n'amakuru bigayitse bigaragara muri iyi raporo.
Hari bamwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko bagaragaje amarangamutima muri iki kiganiro.
Kabahe background ya Human Rights Watch ubimaze imyaka 50 iri headed by executive director witwa Kenneth Roth. Twandikirana abanyarwanda hirya no hino bamutuka buri munsi. Umujinya mbonye ahangaha sinari na ubona mu nyandiko basubiza ibihumbi 230 nabingahe bimukurikira ibyo avuze. So natwandike uko ashaka turacecetse haraba mukurikira ibyo avuze ugasanga babitwaye nkaho biri factual. Nimbwe y'intera hamwe mumbabure gukoresha iryo jambo mu nteko isingiza uvuze nabo urwandu wari we wese.
Ine gushinga amategeko ibaye ya kabiri yamaganye raporo y'umuryango warana uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch iherutse gusohoka mu kwezi kwa karindwi ivuga ko mu Rwanda hari abantu bibye cyangwa bakekwaho ubujura bishwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda cyangwa inzego z'ubuyobozi bw'ibanze mu turere twa Rutsiro na Rubavu. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda niyo yabaye ya mbere mu kwamaganira raporo ivuga ko yakozwe mu buryo butari ubwa kinyamwuga ndetse isobanura ko mu bantu Human Rights Watch yavuze ko bapfuye hari abo komisiyo yagaragaje ko bakiri. Raporo za Human Rights Watch zakunzwe kunengwa n'abayobozi banyuranye b'u Rwanda ndetse benshi bakagaragaza ko ntacyo bavuga kuri uyu muryango ko babonye ko uyu muryango ufite abandi ukorera. Human Rights Watch yariherutse gusohora ikigereranyo kirimo abantu bagera kuri 43 bo mu karere ka Rubavu na Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba ivuga ko bagiye bicwa n'inzego z'umutekano babaziza ibyaha bito nk'ubujura, kutajya mu irondo n'ibindi. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Twongeze tubasaba imbabazi ku bitutsi byakoreshejwe muri iyo nkuru. Ahandi naho Pierre Claver Mbonima haramutswa ishyirahamwe riharaniye agateka ka zina muntu mu Burundi APRODH yaraye yaronkejwe agashimwe kitwa Civil Courage Prize mu gisagara cya New York no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ako gashimwe gatangwa uko umwaka utashe na Fondation Trend Foundation, kagahabwa umuntu yitanze mu kugwanira agateka ka muntu gushika habizira. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninehazwe, Pierre Claver Mbonima havuga uko agashimwe yahawe yakakiriye. Tubatega amatwi.
Babonye yuko najwe wakazi kaibanze nariko ndakora mbuye abanyagihugu nakazize aryo gituma baciye bantu mu bandi bari bashize hamwe kujya batoye mu umwe. Ama rero ngira Imana rero baca batora mu jewe mu aka gashimwe kitiriwe Jeune Trend niwe yagize iyo fondation bakanshikirije imbere y'isinzi ry'abantu hanze mbere harimo n'abarundi batari bake.
Mwakakiriye gute?
Jewe kagashimwe novuga yuko ntibwo ari ubutumwa bushikirizwa Abarundi mbere n'abategetsi b'Uburundi, kuko burya iyo naka agira ati urya muntu jewe yankoreye nabi kandi abyirengagiza abibona yuko ntamukoreye nabi, ni ubutumwa bamuhaye ati urakumbura wigarure urya muntu yakoze neza kuko abantu bose bamushima. Ukuvuga jewe ko bari banzi basomye ibyakozwe babona amapo rero nkagira nti wakubwo n'ubutumwa bwoshikira igihugu cy'Uburundi, kuko burya ntibari gushimira umuntu yakoze nabi. Iyo wishe umuntu babona yuko batoguha agashimwe, iyo wibye igihugu babona yuko batoguha agashimwe. Rero barinze bagira ati uwo muntu turamutoye turamuha agashimwe, baba babonye koko icyo uwo muntu amaze. Rero nkagira nti ubwo n'ubundi butumwa iwanje butuma bumpa inguvu nabo turi kumwe mu guharanira agateka ka zina muntu ko twobandanya dufise inguvu, kuko turabona ibyo dukora bitariko birapfa ubusa.
Ako gashimwe kavuze iki ku buzima bwanyu, ku kazi kanyu ko kugwanira agateka ka zina muntu musanzwe murimo?
Jewe nagize nti jewe abanyagihugu nasanzwe mvugira bari kubacinyizwa bikaba ari byo nazize nagize nti igihe no heba kubavugira igihe no heba kuvuga mariyo bari kakogwa n'umutegetsi kanaka mu gihugu cy'u Burundi aricyo mvukamwo nagize nti jewe no bampemukiye igihugu no bampemukiye abarundi naho hariho ibyanshikiye nibyo bishikiye abandi mbere si byashikiye jewe jenye mu gihugu cy'u Burundi byashikiye abantu benshi abantu barenga 2000 bamaze kugwanda kugwa banyujwe abari mu buhungiro abo bose nibo twebwe twahani agateka kabo none nciye ndeka nkajyanye ndahebye no bampemukiye abantu bose no bampemukiye igihugu kiri
ku gihugu naho cy'u Burundi ni agashimwe gasigura iki kahaye iteka ringana gute ico gihugu cy'u Burundi
ega iyo umuntu wo mu gihugu kanaka aronse agashimwe burya siwe baba bagahaye igihugu ni nka kurya abakinnyi b'umupira canke abanonotsi iyo bagiye guhiganwa hakagira nk'umurundi abo wa mbere akaronka umudari w'inzahabu uwo mudari w'inzahabu ntiwibutirirwa ujya muntu witirirwa igihugu kuko mbere no kumuha icyo kidari bamushikiriza n'idarapo y'igihugu none na twebwe duhanye agataka kazi na muntu iyo umuntu aronse agashimwe ntikaba ari gwiwe kaba ari icy'igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kiba kironse umuntu w'iteka amakuru abanyamahanga bagira bati ni uko ujya muntu twamubonye twamushimye igihugu cy'u Burundi rero gica kironka n'amanota yuti kirafise abakozi naho rero abategetsi bamwe babigira nkana bakajya bati ujya muntu ariko adukora neza jewe simbe n'ingene ujya ngo ujya muntu adukore nabi ariko atuma ku rutoke umuntu ariko atoteza abantu umuntu ariko ayita abantu kandi twita ngo turi igihugu cyemera Imana.
Mutama Pierre Claver Mbonimpatu ashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Yego murakoze na twe ntituzota hasi kuko tutari hasi tuba duhebye igihugu cyacu tuba tugitaye mu kaga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ahandi naho amatwiyo yishira hamwe Setemu Service Technique Municipal yotandukanije imicafu n'amazi meza mbere yuko yisuka mu kiyaga Tanganyika amazi gihe kinini yarapfuye. Ivyo bituma amazi mabi n'imicafu biva mu mazu mu gisagara cya Bujumbura bija konona amazi y'ico kiyaga. Kuri uyu wa kane abagize iryo shira hamwe baragendeye ibice bitandukanye baraba ahava imicafu yonona Tanganyika. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge buri Kaneza.
Abagize umugwe igihugu jeje gukingira ikiyaga Tanganyika bagenduye amahinguriro atandukanye akorera hafi inkengera za Tanganyika bongera baraba inzuzi n'imigezi byisuka muri ico kiyaga. Muri iyo migende niho haca amazi n'imicafu y'ubundi bwoko bihumanya amazi ya Tanganyika. Inyuma y'amasaha arenga 6 bagendurizo bibanza baherukiye ahari amapompo yishira hamwe Setemi ritunganya ibikorwa muri meri ya Bujumbura. Je hahanyandwi umukuru wa mugwi yabwiye amenyesha makuru bimwe mu bitumanya mukuru basanze byonona amazi ya Tanganyika.
Twasanze ku kibanza cyo kwitanganyika aho bita kumase harononekeye cyane bivanye n'ibiva mu mahinguriro yegereye ngaha ku kiyaga cya Tanganyika hamwe n'ingorane twasanze ikomeye cyane iva koko bishira hamwe Setemi rya leta ama mashini yaryo yategerezwa guhingura amazi amazi ava mu mihana no muri ayo mahinguriro imbere yuko bashira mu kiyaga cha Tanganyika ayo ma moteri yabo rero yarapfuye nibyo navyo bikaba biri mu bituma kuri kijya kibanza mwabonye cyo kwitanganyika batazira kumase kwasanze hari mucafu mwinshi cyane utuma ibidukikije muri Tanganyika bimererwa nabi
kugira ntibandanye bimererwa nabi inyarwa hamagara abajejwe gufata ingingo kutayifata minenerwe
amahinguriro amwe rero twasanze babikora neza ayandi mahinguriro nayo twasanze agifite ingorane agisuka imicafu mu nzuzi nazo ziswa mu kiyaga cha Tanganyika agaca haba kujya mwabonye amazi yononeka y'ikiyaga cha Tanganyika hanini rero twebwe nk'umugwi uvye tujejwe turaheza tukagira amaraporo tugatera kamo abajejwe gufata ingingo kugira ngo bafate ingingo zibereye
zimwe muri izo ngingo haraheza ameza arenga abiri zifashwe ishirahamwe Afritan rihingura insato rimoza kozeko bedebedetse umukuru wa Afritan
ubu tumaze umwanya utari muto twarugaye ngira biraboneka neza yuko ataco byahinduye byagumye nkuko biri birerekana yuko ayo mazi acafuye atava iwacu ngira murumva ngaha ko ata ingene ha mota nta kintu mwokumva ariko hariya murumva ko akamoto kariho katameze neza birerekana yuko ayo mazi atava ngaha twe twosaba yuko botwugururira hanyuma akazi kakabandanya kuko niterambere ry'igihugu nakazi abantu baronka bagatunga imiryango yabo tugakoresha abantu 60 ariko murana ko twugaye
umukuru w'umugujejwe umutekano wo mu biyagaraho muriza
batweretse ingene bategura amazi bakoresha gushika naho bayahereza ama canalisation ya setemi batubwiye rero boko hanini amakosa atari wabo mugabo twebwe ico tujejwe dutanga raporo ku bakuru bajejwe gufata ingingo tuzaheza rero dushikiriza iyo raporo niyo babona bibereye bazoheza bafata ingingo zibereye nabo kuri iryo shirahamwe hamwe n'ayandi
aranatanga umwizero ku bijanye n'amapompo ya setemi yapfuye
aha abahinga twasanze ngaha kuri izi mashini za setemu batubariye yuko leta yafashe icyo kibazo mu minwe mwabonye yuko amapompo yose ko yaratatu yapfuye mugabo leta batubwiye ko yafashe ikibazo mu minwe ikaba yaratanze amafaranga yo gutuma ko izo pompo zo kuzopompa ayo mazi agashikaho ateweza gutunganywa imbere yuko aja mu Tanganyika ikiyaga cha Tanganyika nacyo mukaba muzi yuko Burundi bukize ko byinshi abanyagihugu bakize ko byinshi ara mafi twabonye uko amafi aca yononekara hajya mwabonye iyo micafu yisuka ni ikipande kinini nyamafi avyariramwo nayo acahona rero leta turasaba yuko yo geragezwa subiga kubitinza bifuze kongereza uburyo setemi ikoresha
Tanganyika nico kiyaga ca mbere kuyisi kirimwe amazi ashobora kunyobwa kikaba cizangije ubwoko bw'amafi mato mato yitwa indagara Tanganyika kandi gisangiwe n'ibihugu bine Uburundi Kongo Zambia na Tanzania amatohoza yakozwe n'ikigega Global Nature Fund yerekana ko Tanganyika nico kiyaga ca mbere kibangamiwe n'imicafu kurusha ibindi kuyisi uyu mwaka Eroje urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
kiri mu Burundi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza bamaze gutera imbuto y'ibigori bafise ubwoba ko batazoronka umwimbu muri kino gihe cy'agatasi ayo makenga bayaterwa n'ubukoko bwadutse bugatema butongora imirima y'ibigori imaze kumera inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
Inyuma yaho ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi bufadikanije n'ikigo Ijebu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe n'ibirere batangarije ko igihe cy'irima ry'agatasi kigeze abarundi batari bake baritavya ko kamo abanyabubanza bari mu bambere basohoye isuka ariko bamwe muri abo banyabubanza bihutiye gutera ibigori nta cizere bafise ko bazimbura bavuga ko hari ubukoko buri ko butema butongora imirima y'ibigori imaze kumera uno mugabo ijwi rya Amerika ryamusanze ku mutumba gatagura muri commune Mpanda
ku mutumba wa gatagura aho duherereye ibigori twarateye ku mitumba n'ibindi twagiye dutera mu bigobe bikinaga byanaganye umutoto mwiza mu bugabo bicandurutse gatoyi bifatwa na yangwara y'ibikoko
Nyonzi Mateo Jene ajejwe amagara y'ibiterwa mu ntara y'Ububanza yemeza ko ubwo bukoko bwitwa ifunya bumaze kwibonekeza ahatari hake muharimwe ibigori afite impanuro ahereza abarimyi afatiye kukuntu bakoresha imiti baguriye mu masoko anabahamagarira gutora ubwo bukoko igihe bumaze kuva mu magi
nokubabwira ko bamaze gutera ibigori indwi zibiri ziheze botangura kuza barasuzuma imirima yabo babonye ko utwo tunyabwoya twatanguye kugira ibyo bigori ababishoboye bakaza baradutoragura n'intoke ukwindwi igiye
ako kamo gatewe mu gihe bamwe mu barimyi bemeza ko ubwo bukoko naho babupompesha iyo miti bagurira mu masoko wajejwe amagara y'ibite rwa ababuza atagihinduka bamwe bafise ubundi buryo bikora ko ivyemezwa nuno murimyi wo kumutumba gatangura
hariho abene gihugu ku buryo bagerageje imiti bikananirana hariho konto bashiramwe umunyota hariya mu misozwe ahandi bagashiramwo amavuta make make kugira ngo ubunyegeri bwinjire yo bubirye
abarimyi bibigori bo mu ntara bubanza bavuga ko muri gatasi imirima yabo yamba yatewe nubwo bukoko ibituma baronka umwimbo muke mu gihe cy'imbura bagatakambira ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi kugira ico bubafashije
biratubabaje cyane kuko igitegwa cy'ibigori nico cyahora ari cyo mbumbarugo mu bijanye no kurima ariko twihweje tubona ko abarimyi tugenda dutera dusubira inyuma rero tukaba dusabye yuko bogerageza bakarondera imiti yo kugira ngo ico kiza roho nyanganda mu gitegwa cy'ibigori kugira ngo ico gikoko bagituze gife
umwe mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi yarishikiye mu ntara bubanza kwirabira ingene ibintu byifashe icamushikanye muri iyo ntara kwari no guhimiriza abarimyi n'abajejwe ico gisata kukuntu botuze ubwo bukoko buryo ibigori n'impagaritse Atanazi umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganje ajejwe uburinyi n'ubworozi yabwiye abanyabubanza inyifato bogira babonye ubwo bukoko
bakabonyere mu mirima hariho ibimenyetso bizo bimenyetso rero nizo baraba kugira ngo bace basaba imiti n'ingoga naho tubona izimze kandi boneka gake ibyemenyetso cyane cyane ni ibinyugunyugu bijya mu mirima y'ibigori mubonye ibinyugunyugu byinshi biza biratembera mu mirima umenye ko izo binyugunyugu bica bita magi kandi ayo magi niyo azovamo icyo kinyabwoya iyo miti iyo bamaze kubona ko ikora ni uwitwa dirisibagaraniye n'ubundi witwa orutene niyo bamaze kubona ko ishobora kugwanya ako gakoko kwica nayo yindi yose ni kubesha kuko gakoko karagoye
intara bubanza nimwe mu ntara z'u Burundi zirimwo ibiyaya byagutse byimbukamwo umwimbo mwinshi w'ibigori mu gatasi k'umwaka uheze iyo ntara yaharuwe mu zatewe na kigoyi kubera umwimbo utari wabaye mwiza biturutse kuri ubwo bukoko n'uruzuba rwasongereye isibe nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro muri komine mpanda y'intarabubanza Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize jambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Amerika ziriyamirije zivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu barenga 300 ku murwa mukuru w'igihugu cya Somalia Mogadishu. Kwigenekezo rya 14 ryo ku kwezi kw'icumi amabarabara yo muri karitsiye ya Somalia yitwa Howden rwari urujanuruza rutavana ko igihe ikamyo catezwemo amabombe caturitswa kigahitana ubuzima bw'abantu amajana n'amajana haheza akanya gatoyi ikindi kibombe gitoyi cati gituritswa mu kindi kibanza cico gisagara ku buryo vyibonekeje ku ivyo bitero vyari vyateguriwe hamwe ivyo byabaye ibitero vya mbere bihitanye ubuzima bw'abantu bangana gutyo mu gihugu ca Somalia turetse abo bantu 300 baguye muri ico gitero abandi 400 barakomeretse mu gihe hari n'abandi batatorwa ivyo bitero bibiri vyatewe mu bibanza bikoraniyemwo abantu benshi hamwe n'amaduka byarakomerekeje abasivile 100 harimwo abanyamerika byongera bihitana ubuzima bw'abandi 100 nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe gutangaza amakuru naho abanyasomali hamwe n'abajeje gutabara baranguye igikorwa cyabo n'umwete imfashanyo y'abarusinzi iracakenewe kuva ku igenekezo rya 17 ryo ku kwezi kw'icumi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaratanguye kurungika indege zitwaye imfashanyo ku murwa mukuru Mogadishu mu mugambi wo kugarukira ku barusinzi hamwe n'abahekuwe n'ivyo bitero nk'uko umushikiranganji wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika jejwe gutangaza amakuru yabivuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahojeje imiryango y'ababuze hamwe n'abantu bose bakomerekeye muri ivyo bitero vy'iterabwoba. Leta z'umwe za Amerika zirashigikiye abanyasomalia hamwe na leta ya Somalia mu mugambi wo kugwanya iterabwoba no gutsinda imirwi intagondwa ikora ibitero vy'iterabwoba, kandi zirashigikiye imigambi yo gutsimbataza umutekano hamwe no kubaka igihugu.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi, turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Facile Gebiyehu yadufashije kwiganya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka yateramije ibiganiro. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.